ino, ingino, ingino kwira jo inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabaye ikaze bakunzi ibiganiro vya Radio Inzamba agateka kawe kaze muri kino kiganiro cy'inkino mushikirizwa na Desire Atungimana kuri mikoro muhinga bw'ivyuma hari Josephine Uwimana. Turaganira kujanye n'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba kubijanye cyane cyane n'umugwi serukira gihugu muri uwo mugwi turaza kuvuga ingene bariko barakina ibijanye no kwironka kuronka uburenganzira bw'uzuba mu gikombe cy'Afrika kizobera muri Cameroon. Turaza kuraba ko amahirwe ingene byifashe ku migwi yose iri kwirahiganwa imigwi y'ibihugu bishika 54 ya Afrika. Turaza kuraba ingene byifashe duhere mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kandi gukubitira hakurya y'amazi tubabwire mu bihugu bya Buraya ibijanye na Ligue des Nations, hanyuma tubamenyeshe yuko mu bihugu bya Buraya hoho mu gikombe cya Buraya ikirangamisi camaze gusohoka cyo muri Euro y'umwaka 2021. Ibyo nibyo tuba tugaruka ku mukanyi sase kaze muri kino kiganiro. Ekarodo here ni tsinda rya mbere ariyo A. Group A rero igizwe n'igihugu cha Guinea, Mali, Namibia na Chad. Muri iyo bihugu rero mu mpera y'inondo nyene byagenze no kuvuga yuko umugwi wa Namibia si mu mpera y'inondo imurantunga ni hagati mu ndwi ko bakinga umuso wa gatatu. Umugwi wa Namibia watsinze Chad igitsindo 2-1, hanyuma Mali nayo itsinda cha murantunge inkino zabaye ziheruka muri ndondwi nuko Mali yatsinze Chad ibitsindo 2 kuri kubusa, hama Gine nayo itsinda Namibia ibitsindo 2 kubusa nyene. Ku munsi twabwira yuko rero ku munsi uno munsi isaha 2 z'ijoro hari urukino zo guhuza Mali na Malawi, hanyuma nukino ruhuza guhuza Malawi na Namibia murantunga. Hanyuma itariki 15 naho nuno munsi ni ku munsi w'Imana umugwi wa Chad uzokwakira umugwi wa Guinea. Muri iyo tsinda rero twabwira yuko umugwi wa Guinea uri mu kibanza cya mbere amanota indwi, ugakurikirwa na Mali ifise 4, Namibia ikagira 3, Chad ikagira ubusa. Iryo ni mu itsinda rya mbere itsindo A.
Naba mvuki muinga aye simya kirengi tanda tu shise bujumbura sanwa no kwiga iyo ya tumanda kumenya.
Mwitsinda B naho umugwi wa Uganda ku tariki 12 watsinze Sudani yo mu manuko igitsindo kimwe ku busa. Ibintu biri kwerekana ko umugwi wa Sudani mu manuko uri kuraza uzana ingufu zitari nke, hanyuma Burkina Faso nayo irahira Malawi mu kuyitsinda ibitsindo 3-1. Tugiye kuraba rero ku munsi wa mbere itariki 16 Malawi izokina na Burkina Faso, hanyuma Sudani nayo ikine n'umugwi wa Uganda. Aho rero ni ku munsi ugira 4 wiri higanwa ryo kurondera ingene ibihugu bizoja mu gikombe cya Afrika cy'umwaka 2021. Nkababwira ko muri iryo tsinda Uganda iri mu kibanza cya mbere ifise amanota 7 inganya na Burkina Faso amanota 7, Malawi ifise amanota 3, Sudani yo manuko ikagira ubusa. Tubandanije nizo nkino tugende mu itsinda C. Mu itsinda C rero itariki 12 za kuno kwezi umugwi wa Ghana watsinze Sudani, Sudani yo mu buraruko Khartoum itsinda 2 ku busa, hanyuma ku munsi wa gatanu nuno munsi itariki 13 isaha 2 z'ijoro Afrika y'Epfo iza gukina na Sao Tome e Principe, ama kumusi wambere tariki 16 isaha 8 Sao Tome et Principe ico yakira umugwi wa Afrika yepfo uwo munsi nyene ku munsi wa kabiri itariki 17 hazoca burukino huza Sudani n'umugwi wa Ghana muri iyo tsinda tukabira ko Ghana ifite 9-9 igakurikirwa na Sudani y'ikartumu amanota 3 Afrika yepfo 3 umugwi wa Sao Tome et Principe ukagira ubusa. Itsinda D umugwi wa Gabon watsinze Gambia ibitsindo biri kuri kimwe hanyuma tukababwira yuko ku munsi wa gatandatu ni ku munsi wejo isaha 2 z'ijoro Republika ya Demokrasi ya Kongo izokwakira umugwi wa Angola kuwa mbere itariki 16 isaha 11 Gambia yakire Gabon hanyuma kwa kabiri itariki 17 isaha 11 Angola ikikina na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iryo tsinda twabwira ko umugwi wa Gabon ufite amanota 9-9, Gambia ikagira 4, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagira 2, Angola ikagira ubusa.
Watemule sasa imefika kayeni tayari sikia izo
itsinda iyo tsinda rero rirakomeye cyane kuko n'igi Burundi burimo ni itsinda muziko ririmo Maroc, Centrafrique, Mauritania n'u Burundi. Ingene inkino zagenze rero ku munsi wa gatatu ku itariki 11 hari saa 11 hari muri Mauritania Burundi banganije na Mauritania igitondo kimwe ku kindi. Uno munsi isaha 2 z'ijoro hari urukino rukomeye ruza kwerekana bimwe bimwe ingene Burundi buri ko ravyitwaramwo ko byaba byiza canke bibi aho Maroc iza kwakira Republic Centrafricaine. Hanyuma ku munsi w'Imana isaha 8 ni saa 9 bandi saa 8 hari turiko turabisoma ariko ni saa 9 Burundi buzotana mu mitwe n'umugwi wa Mauritania. Murumva ko ari urukino tazagoroshe ku Burundi. Hanyuma kwa kabiri isaha 8 Republic Centrafricaine kine na Maroc. Nababwira kujyanye no Burundi yuko ibintu biracagoye kuko ubu tuvugana umugwi wa Mauritania uri mu kibazo cy'ambere 5-9 ukurikirwa na Maroc visa 4-9 agakurikira Centrafrique visa 3 Burundi ufise rimwe ariko no bamenyesha ko Maroc na Centrafrique nkuko meje kwibabwira bafise urukino uno munsi isaha 2 z'ijoro. Ingene biza kugenda rero nuko Maroc iramutsinze ikigira amanota 7 icifata ikibanza cya mbere Centrafrique igomana 3 yayo hanyuma nkuko ndababwiye ku munsi w'Imana hari urukino ruzobera Burundi. Burundi buramutse gutsinze uzoca bugira amanota 4. Amanota 4 niyo na niyo Burundi z'ofisiye buzoca buza mu kibanza cya gatatu ariko hakataba hasigaye urundi rukino rumwe bazakira Centrafrique Burundi n'urundi rumwe bazogendera Maroc. Igihe rero umugwi wa Centrafrique wotsinda uno munsi byo bavyiza gusumbaho Centrafrique yotsinda kuko Centrafrique itsindigira 6 imigwi ifise amanota menshi ikabikwira ba myinshi imbere y'u Burundi ariko Centrafrique ifise amanota 3 iramutsinzwe iragumana 3 mu gihe Burundi bwotsinda Mauritania y'u Burundi buca bugirane bukaja rero inyuma ya y'umugwi wa Mauritania kandi Centrafrique izoza gukinira Bujumbura no mugwi udahambaye no mugwi twumva kudahambaye muri Afrika na si igihugu kizwi mu mupira w'amaguru. Hanyuma Burundi ukazohereza muri Maroc, Maroc ikazoba yaramaze kuronka itike kugira gute kuja mu gikombe cya Afrika kuko Maroc izoba iri kwirakira uno munsi yakirira iwapo. Nibintu byo biboneka yuko igihe Burundi bwotsinda uno munsi rukino guno munsi urukino rwo ku munsi w'Imana murantunga igatsinda umugwi wa Mauritania Burundi gwo cyakwiza amanota 4 bukeye gutsinda Centrafrique uzo cyagira amanota 7. Icyo gihe rero nukuraba hagati ya Maroc na Mauritania ingene kubiragenda kuko Mauritania yagiye kuri nota muri Maroc bisigura ko no Burundi bushaka kuri kurayo ariko bisigura kandi ko Mauritania iwabo ishaka gutsinda mu gwa Maroc ugasanga amanota ari yongereye kuvuga rero ku Burundi buzoja mu gikombe cha Afrika ni ibintu bigoye cyane ikintu cyo tuma gitanga icizere gitoya nuko inkino za mbere zibira Burundi byimirije hagati y'umugwi wa Mauritania kwa numugwi wa Centrafrique bategeza gutsinda iyo bijya hose bitagenze uko bagahusha ni nota na rimwe no kuvuga ko Burundi byo kujya mu gikombe cy'Afrika kizobera muri Cameroon bizaba birangiye icerekana rero yuko amahigwe akiri make cyane gose kuko tugiye kuraba n'umwaka Burundi bujya mu gikombe cy'Afrika muhira kiretse umugwi wa Sudani w'umanuko batsindiye muhira ntibigeze batsinda Gabo ibujumbura ntibigeze batsinda Mali ibujumbura cyerekana yuko Burundi kenshi mbere buronka resulta nziza iyo uri kubarakinira hanze byerekana rero yuko naho mari naho muritanizoza mu Burundi atakizere akimi cyane atakino kimwe cyerekana ko nduca gutsinda ariko n'ivyo na impeje kuvuga inkino zibiri zigacika Burundi gatsinda intamba duhereye ku ruzoba ku munsi w'Imana ibyo kuja muri Cameroon bazoce baba baravyibagiye
Muri wa mundi abantu shavuli niga bakagusegi chobo imanika gutegi chanzo ukagumuseri mbere aeka ni misaya simisha nuku baba nisibona
Ubona aho tugende mu itsinda F ni itsinda rero ririmo Cameroon kawa Mozambique rikaba mu Cape Verde na n'u Rwanda muri iyo tsinda rero ingene inkino zagenze muri ino ndwi turimo ku munsi wa kane tariki 12 Cameroon yirahiye Mozambique mu kwitsinda ibitsindo bine kuri kimwe n'umugwi werekanye kukomeye cyane ibitsindo byatsinzwe na Abubakar bitsindwa na Zambo Angisa cyo kimwe na Clinton J abone batsindiye Cameroon hanyuma Cape Verde n'u Rwanda naho u Rwanda rwavyifashemo neza kuko rwagiye gukura inota muri Cape Verde ruronka inota rimwe no kuvuga yuko rero ku munsi wa mbere tariki 16 isaha 11 Mozambique izokwakira Cameroon hanyuma kuwa kabiri isaha 9 ku kibuga kuri Stade Amahoro murantunga ikibuga ntibaravuga neza ikibuga kizobera kuri Stade Amahoro cyangwa Nyamirambo ariko mu Rwanda ikigali u Rwanda zokwakira Cape Verde U Rwanda rero rushaka gutsinda uwo mugwi nago nyene ugiye kuraba ibiharoro n'inkivyo Burundi kuko rufise inota rimwe ryonyene rudende byerekana yuko bitoroshe na gatoya ariko umugwi wa Cameroon wowo ukaba uri kuravyifatamwo neza cyane kuko ugiye kuraba umaze gukunganya rimwe na Cape Verde ariko izindi nkino ya u Rwanda canke Mozambique murumva ko batsinze ari naco gituma rero u Cameroon muri iyo tsinda ariyo ya mbere n'amanota indwi Mozambique agira amanota ane hanyuma Cape Verde kagira 3 ntiratsinda gukina na rwe mu nkino zitamaze gukina zose yarazinganije yanganije na Cameroon ngane na Mozambique ngane na u Rwanda mvu mu gwikunganya irabikarira cyane ha mu Rwanda nago rukaza mu cyondo cha 4 ni nota rimwe murumva yuko u Rwanda no Burundi ataho basiganiye bose bafite nota rimwe kandi bose ari cyondo cha nyuma ibihugu koko kenshi bakunda kuvuga ko ari amajimo urumva ko no muri mu nkino za Afrika naho nyene bagenda badasigana nota rimwe rimwe kibanza cha nyuma ariko inkino ntizirahera no kubandanya hanyuma tuciye tujya mu itsinda rikurikira ariryo tsinda rya G ririmo Comore rikabamo Kenya rikabamo Misiri rikabamo na Togo iryo tsinda rero inkino zabaye ku munsi wa gatatu Kenya yanganije na Comore ari na Nairobi urukino rutoroheye abanyekenya kuko bateza kurutsinda Comore n'agahugu gato cyane na Kaire mbere hanyuma ku munsi wa gatandatu ejo Egypt izokina na Togo ku munsi w'Imana isacuye ku mutariki 15 Comore yakire Kenya hanyuma isa ku wa kabiri tariki 17 Togo ikina na Misiri muri iryo tsinda rero twabwira yuko umuntu ayibabwiye hari gihe benshi badashaka no kuvyumva Comore mu kibanza cya mbere n'amanota 5 Kenya mu cya kabiri n'amanota 3 Misiri mu cya gatatu n'amanota 2 mu nkino zirimaze gukina nta rukino ramwe iratsinda muzi n'abakinnyi b'ibihangange ifise bamwe ba Musala babakinnyi bakomeye cyane babasatiriza Misiri ifise amanota 2 ntatsinda rukino na rumwe hariko hari urukino yimirije nk'uko mpeje kubabwira urukino rwo ku munsi wa gatandatu ku munsi weje zo kwakira Togo ubwo rukino rero Misiri ramutse tarutsinze byayo bizabikubira sa n'ibigaragara kuko izo biri kwatakaza amahigo menshi guzwa mu gikombe cy'Afrika cyabereye iwabo mwaka weze kirabaci mwaka 2019 kirabacika ariko giye kuraba Misiri yifashe nabi cyane kuko mu nkino zibiri umugwi nturatsindwa ariko nawo nturatsinda murumva ko bitoroshye kuri icyo gihugu cha Misiri giharugwa mu bihangange bya Afrika
yesingene bibereye iyo mukunda yenu omashimanye
Bira him by a
chane
Yoho
Itsinda hash Nagyo ririmo Algeria, Zimbabwe, Zambia na Botswana. Muri iri tsinda rero twabwira yuko inkino zabaye no kuvuga yuko inkino zabaye mu mpera y'inondwi mu n'inondwi turimwo Zambia yatsinze Botswana itsinda bibiri kuri kimwe Algeria irahira Zimbabwe mu kwitsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe kuwa mbere Zimbabwe izoba yakira umugwi wa Algeria Botswana nayo yakire Zambia nakuvuga tugiye kuraba ngene basumbanya Algeria yihagaze neza cyane mugiye kurambira Algeria n'umugwi ukomeye cyane gose ufite abakinnyi bakomeye bakini buraya kandi murazi ko rwatwe n'igikombe gihafika giheruka aho bitandukanye na Misiri rero iri ku cyacumbagiza kandi ari igihugu gikomeye Algeria ifite amanota 9 ku 9 igakurikirwa na Zimbabwe ifite 4 ku 9 agakurikira umugwi wa Zambia ufite 3 ku 9 Botswana ikagira inota 1 rudende nuko byifashe mu itsinda hash mwitsinda i nokuvuga ko harimo Senegal, Congo Brazzaville, Guinea Bissau na Eswatini. Ingene inkino zagenze zo muri ndwi turiko turasozera. Senegal yatsinze Guinea Bissau itsindo bibiri ku busa ari mu gitsindo cha Sadio Mane ciza cyane. Akabamwo Congo ikaba yatsinze Eswatini bibiri ku busa. Inkino zizoba mu kumunsi w'Imana Guinea izokwakira Senegal. Hanyuma Eswatini nayo kuwa mbere ikina n'umugwi wa Congo. Ingene rero byifashe muri iryo tsinda Senegal nayo nyene yakinye urukino rwa nyuma rwa Afrika mu mwaka 2019 rikaba byerekana ko kitari gihamana ifite 9 ku 9 ikurikirwa na Congo Brazzaville 6 ku 9 agakurikira Guinea Bissau 3 Eswatini ikagira umuzingi uhese wugaye. Mwitsinda G. Iryo tsinda G ririmo Tunisia, Guinea Equatorial, Tanzania na Libya. Ingene rero byifashe ngene batsindanye muri rondo gitego turasozera Guinea Equatorial ikaba yatsindiwe muhira na Tunisia igitsindo kimwe ku kimwe ku busa. Libya nayo itsinda Tanzania ibitsindo biri kuri kimwe. Hanyuma murantunga izi nkino ndabahaye n'izo kundwi ya kabiri. Reka ndabwiza izo kundwi ya gatatu murantunga. Muri zino nkino zo muri ndwi tariki 11 hakwari kwa gatatu umugwi wa Libya watsindiwe muhira na Guinea Equatorial bitsindo bitatu kuri bibiri. Hanyuma uno munsi isaza ibiri z'ijoro Tunisia kwakira Tanzania hanyuma ku munsi w'Imana Guinea Equatorial kine na Libya nayo kuwa kabiri Tanzania harayanya ku kibuga cha Mukapa yakire Tunisia. Muri iryo tsinda rero ngene byifashe Tunisia ni ya mbere amata 6 ku 9 Guinea ni ya kabiri Guinea Equatorial ni ya kabiri 3 Tanzania 3 Libya 3 murumva ko itsinda rigoye cyane imigwi 3 yose yanyuma ifise 3 na ubizere nyine bazotandukana ariko murumva ko bakiri kumwe cyane
nimba
itsinda ka mu itsinda ka harimo Madagascar akabamo Cote d'Ivoire akabamo Ethiopia na Nigeria na Niger murantunga no kuvuga rero yuko inkino zabaye muri ndwi tiko turasozera ku munsi wa kane Cote d'Ivoire yatsinze Madagascar bitsindo bibiri kuri kimwe uno munsi Nigeria iza kwakira Ethiopia hanyuma kwa kabiri umugwi wa Madagascar uzokira na Cote d'Ivoire Ethiopia na Niger hamenyesha yuko ngene basumbasumbanya Madagascar ni ya mbere 6 ku 9 inganya na Cote d'Ivoire 6 ku 9 Ethiopia 3 Niger kagira 0 itsinda L naryo rya nyuma ririmo Nigeria rikabamwo Benin Sierra Leone na Lesotho muri iryo tsinda rero twabwira yuko muri nondwi turiko turasozera atankino zabaye ariko ku munsi wejo harurukino kuno munsi harurukino isaha 11 aho Nigeria iza kwakira Sierra Leone umugwi wa Benin ku munsi wa gatandatu ukakira Lesotho hanyuma kwa kabiri Lesotho ikakira Benin Sierra Leone nayo ikakira Nigeria muri iryo tsinda rero kuri no ndubigira kane Nigeria ni ya mbere ifite 6-9 Benin ni ya kabiri ifite 3-9 Sierra Leone rimwe Lesotho inota rimwe murumva rero iryo bihugu 54 biri muri iryo higanwa nta numwe araronka uburenganzira abafite 9-9 ntibirarangira kubera igihe botsindwa inkino zisigaye bashikira mu mupira nta kidashoboka ariko bamaze gutera intambwe ikomeye cyane kuvuga ko kuguru kumwe kuba mukamaze gushika hari Cameroon kubera abafite 9-9 ariko abandi mwumvise ko abi bafite indwi 6-3 izi nkino rero ziracabandanya ubu tugeze ku ndwi igira ya 4 bagomba gukina hari ya 5 n'iya 6 kugira hamenyekane ibihugu 24 bizitabira igikombe cya Afrika kizobera muri Cameroon mu mwaka wa 2021.
Nagomba kuba hamutwenga makubona usanzwe ubizi ko enda ndi nyonga mugayo
urukino rw'i Burundi rero ari barako batubaza ati mbega abantu bazinjira ku kibuga mbega matika zo kugwa gute abantu bazinjira koko mugabo ngo birinze covid no kuvuga ko babapima bakongera bagakaraba no kwapima ubushuhe bakongera bagakaraba hanyuma bakinjira mu stade no kuvuga yuko kuri pour tour ni 5,000 tribune A na B ni 20,000 tribune C na B ni 50,000 icyo bita VIP muri ya tribune ya stade Intwari ni 1,500 murumva rero yuko abafisa kanoti atavyo kuja guhindana muri za tribune B canke za C no kugenda hajyanya impande ya president wa federation kabare wicara ku noti yawe 1,500 murumva yuko abafisa inkwi bama bivuga barya ibihiye Tunyaruke rero dukubitire mu bihugu vya Buraya naho tubabwira ko Iburaya muri Ligue des Nations tubabwira ko umugwi wa Saint-Marin ku munsi wageze kwakira Gibraltar, Malta kine na Andorra, Azerbaijan kine na Montenegro, Chypre kine na Luxembourg, Lettonie yakire Île Féroé, Allemagne kine na Ukraine, Portugal yakire Ufaransa, Suisse kine na Espagne, Suède yakire Croatie, Macedoine du Nord kine na Estonie, Slovaquie yakire Écosse, Turquie kine na Russie, Géorgie zokine na Arménie ku munsi w'Imana kuri uwo munsi nyene umugwi wa Biélorussie zokira Lituanie, Pays-Bas kine na Bosnie-Herzégovine, Bulgarie kine na Finlande, Albanie kine na umugwi wa Kazakhstan Pays de Galles kine na Irlande, Italie kine na Pologne, Hongrie yakire Serbie, Slovenie kine na Kosovo, République Tchèque yakire Israël, Danemark kine na Islande, Ubiligi kine na Ubwongereza, Autriche kine na Irlande du Nord, Roumanie yakire Norvège, Moldavie nayo ikine na Grèce. Ni kundi ya 5 rero ya Ligue des Nations, iyo ni higanwa ibera mu bihugu vya Buraya muri shirahamwe bita UEFA. Reka turangize tubabwira ko mu gikombe cya Buraya cy'umwaka wa 2021 mu kwezi kwa gatandatu kirangamitsi kiramaze gusohoka ubunyi migwi yose yarakwiye mu itsinda A hazaba harimo Ubutaliyano, Suisse, Turikiya na Pays de Galles hanyuma mu itsinda B hazaba harimo Ububiligi, Danemark, Finlande na n'Uburusiya mu itsinda C hazaba harimo Autriche, Pays-Bas, Macedoine du Nord na Ukraine mu itsinda D hazaba harimo Croatie, République Tchèque Ubwongereza na Écosse mu itsinda E hazaba harimo Pologne, Slovaquie, Espagne na Suède mu itsinda F benshi bavuga ko icyo bita Groupe de la Mort ari naryo rya nyuma izaba harimo Ubufaransa, Ubwongereza, Portugal na Hongrie nuko rero ku bakunzi w'umupira w'amaguru murumva kuno munsi kwa tubafitiye amakuru menshi cyane 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 ajanye n'imigwi iserukira gihugu muri kino gihe atakindi kwirakora atari kurondera kuja mu nkino zabi za Afrika Coupe d'Afrique des Nations canke za Buraya Coupe d'Europe canke za Buraya nyene ico bita la Ligue des Nations. Reka rero bakunzi bakino kiganiro ndabashimire cyane ko mwadukurikiye muri benshi shimira kandi na Jospende Imana mpungwe bw'ivyuma Desire Tungimana mwari kumwe kuri mikro ndabifurije kugira weekend nziza.
Ingino kwira join zamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.